ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabahe mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ku mpande zene z'isi. Kaze mu nganiro ya gani meja 42 mu mugambi w'amashyira hamwe Alert International Pole Institute na Internews kufashe bwumwe bw'uburayi umugambi wihaye gutorera inyishu byihuse kiza cha coronavirus mu karere k'ibyaga binini. Kuri mikro muri kumwe na Alexandre Bizimana. Abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana baraye bivye mu ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda mu ijoro rya keye ryo kuwa 22 gushira 23 ntwarante 2021 muri site ya Katunguru ya kabiri muri village ya 26 mu rugo rw'uwitwa Banziziki Vianne bahatwaye impene zitandatu na pano solaire Samuel Niyukuri.
Abasomo bitwaje ibigwanisho bikiri mu biro batemiyo kambi mu masaha ya saa 5 z'ijoro bazananye mu misozi ya ihanamiye site ya Katunguru ya kabiri inyuma yo kurasa amasase menshi mu kigwati cha village 26. Abasomo bahavuye biba urukomba amazi umuryango wa Banziziki Vianne wo mu ico gikwati cha village 26 impene indwi hamwe na pano isanzwe yafasha kuronka umuriro nibyo yibwe nabo basoma. Nyuma yo kurasa ayandi masase mu gusubira iyo baje bazanana kuri mikro ya radio yacu Banziziki Vianne yatuganiriye ukuntu byagenze.
Hari mu masaha 5 baraza abantu bitwaje inkoho baratwuguruza bavuga ikibembe cishi giswahili cishi hama bariyugururira bateri urugi imigere barugurura barashikira impene ho ziziritse baracagagura baratwara impene indwi na pano hama bararasa baragiye.
Twakomeje cha ku mikambi ya Rusenda basanzwe bajeje umutekano nk'abapolisi hamwe n'abasungusungu n'ubunyi bakibandanya amatohoza mu kugira abamenyi basuma iyo baje bazanana. Ni mu Rusenda ni Samuel Niyukuri ku bw'uruganda yaga.
Tukiri mu Rusenda guhera kundwa irangiye abanyeshuri batambaye udupfukamunwa barirukanywe ku ishuri mu ntumbero yo kwikingira no gukingira abandi kiza corona. Ikibazo cyabaye umuzigo ku babyeyi b'impunzi z'abarundi batari buronke ingene bagurira udupfukamunwa abana babo. Sauda Akimana.
Iyirukanwa ry'abanyeshuri batambaye ubufukamunwa kashi ne ryatanguye mu mpera z'indwi iheze mu mashuri amwamwe yiga kwa abana b'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda. Ku ishuri rito rya Kawunga n'igisumbuye rya Rusenda abanyeshuri batambaye agafukamunwa ntibemerewe gukurikirana ibyigwa kuva ku munsi wa gatatu uheze. Ababyeyi b'abana twayaze babwiye ikiganiro yaga ko kwambara agafukamunwa ari byiza mu ntumbero yo kwikingira no gukingira abandi ikiza cya COVID-19. Aba babyeyi basaba ari kwitangwa rusangi gudufukamunwa mu mashuri kuko mu Rusenda ataho bari bugurire utwo dufukamunwa.
Turatangaye cyane kubona abanyeshuri bariko barirukanwa ku mashuri kubera kashine. Aha mu Rusenda wacu nta na hamwe bagurira kashine. Ibuvira niho bariko baragurira kashine kandi bayigura amahera 500. None ntibodufasha nk'uko badupokereza amakaye abana bakadupokereza amaniforme abana ntibodufasha bakabapokereza abana ku mashuri kashine hama tukaraba yuko abana bareka kuzambara kubera ubugaba.
Twabamenyesha ko kuva akaranda ka COVID-19 gateye isi atatangwa rusangi gudufukamunwa rirakogwa mu ikambi ya Rusenda.
Impunzi ziri muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe ziri nubwo babwinshi kwihinduka ry'ibihe zibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa ntwarante muri site ya Murongwe no mu micungararo yaho. Izuba ryinshi riribonekeza rikagira ingaruka zitari nziza
kuri turageramewe abarefize wo Murongwe. Inzara igiye kutwicira mu bana. Izuba ryayace ryabaye ryinshi, mirima yumye, twahora twikora ku mfungu kwa twahora tugaburirwa na aseri tukakura ko duke tukagurisa kugira ngo turonke imbuto. Ubu twaragurisize rero turaronka imbuto, turatera none byumye, ibigori byumye, biharage byumye, ibiyoba twateye byumye, fasanyo ya aseri nayo ntikiza nk'uko bikenewe. Nukuri turagowe ahubwo aseri yari kuraba nyene katuba hafi.
Nino ngahiganiro ya gacho kuno munsi kirangiriye ku nimero 142 mwagiteguriwe na Hassan Shaban na Marishal Ninahazwe bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba mwagishikirijwe na Alexandre Bizimana naho ubutaha murakoze.